Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo ni kiganiro cha radio Inzamba. Gihaka ry'abarundi yo bava bakagera kugira ngo baserure ivyumviro vyabo baheze baterera gacumu kubumwe kugira ngo igihugu kiva mu kaga.
Dusangire ijambo. Tugarukire Burundi.
Mwaramutse mwiriwe bivanya naho muherereye ikiganiro dusangira ijambo kuri radio Inzamba gatya kawe turi kugerageza rya gatatu kwezi kw'icumi mwaka wa 2020 tukaba tuzakugaruka ku migenderanire mibi iri hagati ya leta ya CNDD-FDD n'umuryango w'ibihugu bya Burayi. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Robert Shingiro mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yarunganiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko umuryango w'ibihugu bya Burayi ari ukeneye u Burundi ko rero ari utegerezwa kugaruka kugira abaganire ingene bivaho kuri bamwe nabandi iyo mvugo niyo kwihagarara ko mu gihe ibyo bihano byasinzikaje ubutunzi bw'igihugu kuva bifatwa bamwe bakabona ko leta nyabuna yari kwiye guca bugufi kugira iganire n'uwo muryango warusanzwe ufasha byinshi Burundi. Ikindi nuko nubwo ibyo biganiro bitoba mu gihe leta yo kubahiriza gataya kazi na muntu byovaho kuko icyo cyatumye uyu muryango ufata ibyo bihano. Dusangira ijambo n'abatumire batatu. Uwa mbere n'umunyapolitike akaba yahoze ari umukenguzi w'amateka ni Emmanuel Nkengurutse, Gabriel Rushyiri arongoye ishyirahamwe Oricom hamwe na Anshere niko yagize arongoye umuhari w'igiteka. Ikiganiro gihagarariwe na Jean George Kibogora mu buhinga bw'ibyuma hari Jospe Nduwimana mu gisirara Radio Reverie Bazikamwe kazi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro atabanyaburayi barafashe ibihano ku Burundi aho bazoshakira bazogaruka atacyo barinze gusaba kandi bategerezwa kuza baciye bugufi.
Gikorwa tugiye gushimikirako cyane harimo icyo gikorwa cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu na cyane cyane bijya bihugu muzi byari byarafatiye ibihano u Burundi byo mu bumwe bwa Buraya. Ibyo nabyo bica mu buryo bwinshi ibihugu bya Buraya n'u Burundi. Tuzoja hamwe tubandaye tuvugana kugira ngo ivyo bihano bishobore kuva kutuvako bidatevye, kuko nkuko mubizi u Burundi bwacu ntibigeze bufatira ibihano ibihugu by'umwe bwa Buraya. Ni ivyo bihugu byafashe ibihano, twibaza yuko ivyo bihugu ari byo mu gihe vyogaruka ku Burundi nta ngorane tuzobakira nkuko twari dushatse tubikora imbere yuko ivyo bihano bifatwa. Hanyuma tubakiriye naho tubakire tuzi yuko babwiriza kubahiriza ibisata bimwe bijanye no kwigenga ku Burundi. Mu bisanzwe akazi kenshi ni karinga mu gihugu, akazi kenshi gakorerwa mu bindi bihugu mu manama hirya no hino. Muga kubera coronavirus sishobora kuzandagenda ngo mpure na bagenzanje kugira ngo tuvugane byerekeye gutunganya imigenderanire yacu n'ibyo bihugu. Murumva ko yari ntambamye ikomeye. Iyindi ntambamye niyo nyene navuze yuko hari ibihugu bimwe mu myaka iheze kuva mu 2015 byari byafashe ibihano ku Burundi, ibihano bonyere bifatiye batagijije inama abarundi twege biraba. Mugabo rero twibaza yuko ibyo bihano uko meje kuyivuga abo babifashe bashobora kuza tukaganira bagashobora kubikuraho ataki nini gisabwe.
Imigenderanire y'ibihugu ngo ni igikorwa cy'ibihugu ku mpande zose, ariko cyane cyane ngo u Burundi nibwo bwategerezwa gushyiramo ingufu kuko aribwo bukeneye cyane umuryango w'ibihugu bya Burayi kubera imfashanyo uwo muryango warusanze ufashisha u Burundi. Emmanuel Nkengurutse ni watanga umuco.
Ikizwi
aruko Burundi aribwo bukeneye gusumba rije shiramwe y'umwe bwa Buraya uvyerekeye gufashanya ego me n'arije shiramwe rakeneye Burundi ariko cyane cyane Burundi nibwo bukeneye iryo shiramwe kubera imfashanyo nyinshi cyane zikura muri iyo migenderanire myiza Burundi buba bufise umwe bwa Buraya aribwo buzu bwa mbere mu gutanga imfashanyo nyinshi ku Burundi rero iyo umushikiranganje w'imigenderanire n'Uburundi n'andi makungu ariko aravuga ngo nibaze baturondere ndabona yuko ari ibintu bitangaje kuko niwe yarakugira niwe yakuye kugira kigoro cyane akabarondera bakavugana bagasubira bakavugana hariho uburyo bavugana hanyuma bagahava bakumvikana ku bibazo byatumye iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rihagarika imfashanyo yabo ku Burundi kandi amategeko niko avuga mu bisanzwe ugufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'ibihugu bigize ry'amugu bitwa ACP Afrika Karayibe na Pacifique harimo n'u Burundi bishingiye cyane cyane ku bintu bitatu kubahiriza agateka kazi na muntu kubaha amategeko agenga intwaro ya demokarasi ariyo ntwaro rusange hanyuma rero ni ukubahiriza amategeko agenga igihugu kigendera ku mategeko etat de droit ivyo bintu bitatu nivyo nyamukuru bituma imigenderanire iba myiza kandi imigenderanire ishingiye kuri kuko uko bavyumvikanye mu bibiri y'ibihugu nivyo bituma habiterambere ry'ukuri iterambere riramvye iterambere rishikira abanyagihugu bose rero iyo habaye utubahiriza ivyo bintu bitatu ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya cyangwa mbere na ACP irashobora gusaba icyo gihe kitabyubahiriza bakavugana ingene nabivyogenda kugira ngo basubire bubahirize icyo kintu cyarenzwe ko iyo rero batumvikanye kimwe muri ivyo kirashobora gufata ibihano barabivuga neza mu majambo atomoye mu ngingo yayo ya 96 mu masezerano ahuza ibihugu vya Buraya n'ibihugu vya ACP Afrika Karayibe na Pacifique aravuga yuko mu gihe batumvikanye kandi ntihabe ikintu gitera imbere ubumwe bwa Buraya burashobora gufata ibihano bugahagarika imfashanyo yahora itanga ku Burundi rero imfashanyo yahagaritswe ni imfashanyo ica mu kigega cya leta ariko imfashanyo igenda gufasha abanyagihugu cyane cyane mu byerekeye uburimyi mu byerekeye amagara yabo mu byerekeye mbere energy ariyo bita umuyagankuba uyo waragumyeho kandi n'ubu iratanga amafaranga atari make ariko bisaba rero yuko kugira ngo iyo mfashanyo nyinshi nayo nyene itari nto yahora icisha mu kigega cya leta kugira igaruke Burundi bava bukavugana neza kandi Burundi nibwo ujya kurondera ibyo bihugu vya Buraya kugira ngo bavugane sibo abanyaburaya so baze barirukanga bati turaje turagarutse na cyane cyane yatacahindutse mu byo babunenga uko niko no bivuga
ikibonekeza ngo nuko leta isa nkuko ataco yera kuko idashobora kubahiriza agateka kazi na muntu muri ligiteka babona ko leta yifata nkuko itazi ko ari ibazwe by'igihugu ancher niko yagize
umuntu yumvirije mvugo ni mvugo yerekana ko nuvuga ubutegetsi bw'igitega butaraje ishinga n'ubukene abarundi babayemo kigira kabiri naco nico nuko vyumvikana ko ari mvugo yerekana ko biranze babona ko ibyo bisabwa n'abafasha Burundi bigoye ko babishikana abugingo ndetse mbere abari kuri ubwo butegetsi usanga buzuye nuvuga ishari n'inzigo n'ukwikunda hanyuma nabo twatuzi ko abafasha Burundi nta kindi basaba atari nuvuga intwari ibereye n'agateka kazi na muntu kubahiriza agateka kazi na muntu izo rero kuri abantu yiteganiraga ko bigora cyane bica byumvikana igituma bafata bavuga gutyo nk'abume ngo ntacyo bacera kimwe gusa ikibabaje ni uko aha abahagwa n'abarundi nayo abubobo babandanya biba ubutunzi bw'igihugu batunga bimwe birengeye urugero ubwinga abandi bariko baricwa n'inzara nuvuga ko kajagari babayemo niko kabonaka bafasha uko ntibo zana iby'intwari bereye kandi nabo batabikurikiza bagomba kwiba amatungo y'igihugu ku munsi ku munsi aho uri kuraraba n'amandiko ndayugomba kubigiranya nuko umuntu yiba umuntu yiba mu nzi w'umushinga ntayiba mu nzi we cyangwa umfaso ntibaramenye ko aribo bari ku butegetsi ibyo rero tuko turaraba ibyo abafashe igihugu basaba biri kure nk'ukwezi bizobagora gushikana nacyo gituma muri iteka twinjira yuko ubu igisigaye nuko abafashe Burundi buje hamwe bakaraba bakagira ibyo basavye bakaraba kugira ngo barabe ko bagondoze Burundi abatwara Burundi novuga bakaruki ba bikubita gashi bakinira gatoya kazina muntu bashinde intwari bereye bamenye ko igihugu gifise ukuntu gitunganywa atari uko k'umuntu umwe cyangwa babiri babigonze
leta yonyene ngo naho ikoresha iyo mvugo irabizi neza ko ubutunzi bw'igihugu bwari buhagaze ku mfashanyo ihabwa n'abayifasha cyane cyane umuryango w'ibihugu bya Burayi bisigurwa na Gabriel Ufyiri arongo ishyira hamwe rigwanya kurya ibiturire Oricom
bigira ingaruka mbi nyinshi cyane ku banyagihugu twebwe icyo tuvuga mu ishyira hamwe Oricom nuko inyeropeyene yobandanya iyo nzira yo gufasha abanyagihugu ibicishije mu mundi basanzwe babicishamo umugabo kuyahereza leta mwa kino gihe bakayihereza mu minwe nkuko bahora babigira ubwa mbere twebwe tubona yuko bidashoboka mugabo leta kubona ivuga ibyo ni bimwe nyine byo kwihagarara ko nabone barabizi neza yuko leta ubwayo idashobora n'umunota n'umwe gutera intambwe itaronshe imfashanyo muragenda murabe muri mu itegeko leta itunganya ku mwaka ku mwaka dufatire n'uko ibyo yatunganije yatoje mu n'amashinga amateka n'inguza amateka mu buryo bw'umwaka mu kwezi kwa gatanu muzosanga iryo tegeko harimo amamiliyaridi arenga 300 ava mu bafasha Burundi kuvuga rero yuko mugabayo aca muri muntu cyo kubabwira mu mashyirahamwe atari muri leta leta kuvuga gutyo nibwo bikorana ko ndababwira leta nishobora gutera intambwe ngo ishobore kugira umugambi n'umwe w'iterambere itaroze izofashanye kuko amahiri kuri mu gihugu adakije bishoboka cyarabonetse kandi ubiramwe ko bidashoboka muraraba muri bije ingene nari kubibereka mufite umwanya mugabo ubu nibishoboka leta nishobora gutera intambwe ni bimwe nyine by'uko umuntu yihagarara ko ubwo nabo nabo barabizi ko bidashoboka
Iya uma funda wani guma fasha bakazo butora badicho amaze izukuresha mukwiya mama za umane kutwaru zolanza kwirika
migenderanire ngo irashobora kunyugwa n'inyifato y'abategetsi badafise ubumenyi mu bijanye n'imigenderanire igiteye amakengu wahoze ari umukenguzi amateka nuko iyo nyifato iriko iragira ingaruka zikomeye ku banyagihugu kubera igihugu cari gisanzwe gifashwa n'ibihugu bicuditse Emmanuel Nkengurutse
iyo nyifato irababaje kuko n'ukutamenya icyo umuntu abaje gutera gatsinde umuntu agufasha kuzadira amafaranga ukamutera agatsinde ukavuga uti nimwashaka muzoza nibaza yuko ari ukuyoberwa akazi umuntu abajejwe ni no kwisuzuguza no gusuzuguza igihugu kandi bigatuma n'abanyagihugu bakena iyo nyifato ntibereye ku mushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu uyu mushikiranganji n'umuntu agomba kuba azi kuvuga neza azi kuganiriza abantu azi kubafata neza azi kubazana akabashikana aho igihugu gikeneye kugira ngo bahindure ibyivuro byabo noneho bakorere inyungu z'igihugu aserukira ibyo rero biratangaje huko gwiki kugira ngo none iyo migenderanire y'ishyirahamwe y'ubumwe bwa Buraya n'Uburundi inaguke nta kintu kigoye kirimwo ariko bahe na kuri leta y'ubu biteza kuba bigoye ni ugusubira kubahiriza agateka kazi na muntu bakubahiriza amategeko ya demo y'intwari rusange bakongera bakubahiriza amategeko ajyanye n'igihe kugendera ku mategeko nico cyonye nico basaba ego kuvyubahiriza navyo kandi bakicana bakabivugana bakumvikana ikiranga munsi ingena bikogwa ningena bigenzurwa gutyo gutyo nibindi ivyo bavyubahirije nta nkeka yuko umwe bwaburaya buzogaruka bukaza bugasubira bugafasha mbere bunagafasha no gusumba mbere n'amafaranga yoba atatanzwe bakayongera ko kugira ngo bagaragaze barabi yuko abanyagihugu botera imbere n'Uburundi bwisunure gusumba icyo ni cyo nabivuga ko ariko rero iyo rero umushikiranganji aguma yakaravuga ngo nibo badufatiye ibihano twe ntabyo twabafatiye ntako n'Uburundi bwari kubafatira ibihano kuko bobo iwabo barubahiriza ivyo bintu bitatu iwabo baravyubahiriza nta kuntu Burundi bwari gufata ibihano kandi noneho nta n'imfashanyo Burundi guha ivyo bihugu ngo ubwe uti ndayihagaritse ikindi cyo kuvuga nuko umushikiranganji iyo bari ko baravuga hamwe na leta arimwe bose bavuga yuko menga bararenganijwe ibihugu byose vya CPC n'ibihugu menga ni 79 harimwe kuva ayo masezerano asinywa mu mwaka w'ibihumbi bibiri iyo ngingo ya 96 kuvugana kugira barabe icyo kugwa maze abatubahiriza izo ayo masezerano bayubahirize bamaze kuyakoresha inkiro 15 Burundi bwabaye bwa 16 rero Burundi buje ngaho ngo bavuge ngo twe baraturenganije ngo ntibisanzwe ngo ni kubera abakoloni cyangwa ibi oya n'ibindi bihugu byabigenjije gutyo batubahirije ayo mategeko ayo masezerano baragiye muri iyo procedure yo kugomba guhanwa ahantu bavuga Guinea Bissau novuga Fiji novuga Zimbabwe novuga na Madagascar novuga na Repubulika Centrafricaine ibyo ni bihugu tuzi byagize kugira ingorane hagati mu gihugu n'ibihugu kenshi bitavyubahirije agatega kazi na muntu canke intwaro ya demokarasi canke intwaro igendera ku mategeko kenshi na kenshi nuko bimeze Burundi rero kugira ngo buve muri umugwi w'ibihugu bifatirwa ibihano n'usigeho gutoteza abantu bubahiriza intwaro ya demokarasi intwaro y'igihugu intwaro ya bose igihugu kibi ca bose kibe nyabagendwa kuri bose hama noneho amategeko aba ariyo agenga igihugu
Leta ngo irakwiye kugabanya ivyo kubesha Barundi mu kwihagararako ibesha ko ari umuryango wa Burayi wahombye kubona ufatira ibihano Burundi kurikira Anshere niko yagize arongoye Rige Iteka
Umushikiranganji w'ingenderanire Albert Shingiro arazi neza yuko atanye Europe n'ikeneye Burundi na cyane cyane ivyo yabivuze kubera yuko yabona ko ari kakoresha ikirundi bari karabyira aziko batazi ukuri hanyuma kibaza yuko na Union Europeenne itabimenya yuko ivyo yavuze mugabo we warazi koko arazi neza neza ko ari leta y'u Burundi ikeneye cyane Union Europeenne na cyane cyane yuko n'umukuru w'igihugu aheruka kuvuga yuko hari igihe bigeze kunuka abantu kugira ngo baje kuvugana ingene imigenderanire yubugururo yosubira yo naguka bakakura ku bihano ivyo byose abigira bizi nuko nyene yarazi ko ariko abwira Abarundi kugira ngo yerekane yuko Burundi bukomeye ata makungu bukeneye cyane ahubwo ari amakungu bukeneye ivyo rero abigira bizi abigira n'ibigirankana na cyane cyane yuko bazi yuko akayivuga mu Kirundi atanabazungu na nabo bo muri Union Europeenne batabyumva
Gabriel Ufyiri asaba abategetsi b'u Burundi guca bugufi kugira bumvikane n'abasanzwe bafasha igihugu ngo nta bundi buhinga bongere bubahiriza agateka kaje na muntu batware bisunze intwari bereye n'intwaro rusangi kuneza y'abanyagihugu baserukira
no guca bugufi ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu byo guca bugufi kuko ntibagomba guca bugufi ngo bemere aho bagwaye badaciye bugufi bazoba bariko bararondera imwe bita ngo nukugoba iyo uragiye nibaza yuko bazoba bariko bararondera ko abanyagihugu babandanya bagira ubukene butagira izina kuko igihe udashobora kurangura umugambi n'umwe haba mu by'imbero haba mu by'amagara y'abantu haba bijyanye n'imibereho y'abanyagihugu n'ukuba kutuza ubutunzi ntibishoboka nta na kimwe buri kurafasha abanyagihugu rero nibaza yuko ku isi nta gihugu na kimwe niho kubita ko ari rutura urabona ko bikenera ibindi si Burundi rero buri mu bihugu bibiri bya mbere bikenye ku isi bwovuga yuko budakeneye amakungu ntibibaho ibyo ntibishoboka nibaza yuko bariko barinanata mu kanya gato mugabo umunsi umwe ndazi kwishyira bitazoguma gutyo oya nibyo amakungu aza gusahiriza mugabo u Burundi aho buri uno munsi n'intambwe buriko ibishoboka ko mushobora gutera intambwe mu byiterambere no gutegira abanyagihugu budafatanije n'amakungu n'ibishoboka.
Ni kuri izi mpanuro za Gabriel Rufyiri dusezereye iki kiganiro. Mwabikurikiye ko leta y'u Burundi kwiye kubahiriza gatya kazi na muntu intwaro rusangi kugira igihugu kive mu bihano cyafatiwe n'abahora bagifasha na karengo nta gihugu na kimwe ku isi kidakenera ikindi no mu bihugu bya rutura uretse ko u Burundi bwo busanzwe buri mu bihugu bibiri bya mbere bikenye ku isi. Abatumire bacu ndabakengurukiye yari Emmanuel Nkengurutse Gabriel Rufyiri na Anshere niko yagize bakoze Jean Georges Kibogora yarahagarariye ikiganiro hamwe na Josephe Nduwimana yari mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Jewe Reverie bazikamwe mugira amahuri wanyu na ubuta
Dusangire ijambo ni kiganiro cha radio Inzamba gihaka ry'abarundi yo bava bakagera kugira ngo baserure ivyumviro vyabo baheze baterera agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu kiva mu kaga.
Dusangire ijambo tugarukira Burundi.